Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiri wabandi mwaramutse chuti na mbakunzi mwiri kwa mkulikira na makuru Uruganda ya gagwa Entero News. Kazi mwakuru ya chuno Musa makuru mge kushikirizwa na jewe, Marisha Arnini na Hazwe. Imisi cumi n'itandatu yo kwiyamiriza maba afatiye ku gitsina yatangujwe muri site impunzi z'Abarundi ya Murongwe. Defile ndende yagizwe n'abiyereka abatimbo b'ingoma hamwe n'abakinyi b'ivyese niyo yuguruye ico gikorwa ku civugo guhindura isi yose. Ntega amatwi nanje Pacifique Munezero arabitubwira.
Ku civugo duhindure isi yose nyumviriza nanje, amashirahamwe Hasel na Senere yatanguje imisi cumi n'itandatu yo kwiyamiriza amabi afatiye ku bitsina akoregwa cane cane abakenyezi kuruno wa biri igenekerezo rya 27 munyonyo muri site ya Murongwe. Amashirahamwe akorana na Hasere abatware bo hasi hamwe n'impunzi nibo bitavye ibikorwa ivyo birori vyatangujwe na Defile ndende bagana ahabereye ibirori aho imvyino, ingoma, ibikino hamwe n'amajambo yashikirijwe n'userukira Hasere waserukiye Senere impunzi n'abandi yahayagiwe. Iyo minsi 16 na kajyo ka Hasere ko gukangurira amashira hamwe bikorana impunzi hamwe n'abatware bo hasi bagwanye amabi akoregwa kiremwa muntu. Tubamenyeshe ko iyo minsi 16 yo guhimiriza izosozeregwa mu nkambi ya Rusenda.
Amahegitari arenga 10 yaratwawe n'imvura y'isegenya yaguye muri groupe ya Bararaside mu minsi niheze. Muri iyo mirima harimo impunzi z'Abarundi. Mihari Korodonce arabitubwira mu nkuru twasumuye mu Kirundi na Odette Nibizi.
Abo barimyi bakaba bavuga ko uruzi Mutambara bitumwe n'imvura nyinshi rusambura ku munsi agace k'umusozi kabarara y'amajepfo. Ku bw'ivyo amahegitari arenga 10 yaratewe n'umwuzure hamwe n'amazi arabandanya. Ivyo vyashitse ku igenekerezo rya 25 kwezi kw'icumi na 2018 mu mwonga w'i Kenya. Abatuye muri ako gace ni impunzi z'Abarundi barangwa imirimo muri uwo mwonga bari mu mubabaro ntangere ubatuma barandura bimbura ibiterwa bitarera. Uwo mwuzure watumye ibiciro by'ibifungurwa bigabanuka mu gihe gito. Uwo mwuzure uzotera ikigoyi muri ako gace kubera ibice 80% by'abarimyi bo muri ako gace ka Mutambara barimira muri uwo mwonga kubera isi yaho yimbuka. Tubamenyesha ko itwagwa ry'ivyo bitegwa kuva mu mwaka wa 2012 yari iyo ntandaro.
Abantu batanu nibo bitavye Imana Karungwe muri sheferi y'abavira mu manuka bw'igisagara ca Uvira kubera imvura. Inzuzi zibiri zizwi ku mazina ya Kabengwa na Rusozi nizo zuzuye ziseye ibiti n'amabuye zibomora inzuzi zegereye. Mu kurangiza, imfungwa zirenga 200 zo mu ibohero rikuru rya Uvira nizo ziriko zironsa imiti ku buntu. Haraheze iminsi 3 igikorwa gitanguye n'ishirahamwe Aide Medicale Congo. Iryo shirahamwe Aide Medicale Congo ririko rikoresha muri ico gikorwa abaganga 10 n'abaforoma 8. Ni nkuru ya Elia Ramberuto musomerwa mu Kirundi na Odeta Nibizi.
Ubwo muganga Rike Rweba yarabakurikiranye yongera atanga imiti ikinga malaria, ubushuhe bwo mu nda, indwara zo gucibwamo n'urukushi. Umuganga Rike Rweba agarutse kandi aho mu ntumbero yo kubakurikirana mu bikorwa byo kuraba abatishoboye mu kubakurikirana no mu gufasha utuntu tumwe tumwe atakiguzi gisaba. Abo baganga ubumwe bwabo baganga Emmanuel Kabwe ahamagarira yandi mashirahamwe arongoye agateka kazina muntu gutera intambwe y'integuro ya AMS mu ntumbero yo gukurikirana abo bantu 205 batishoboye muri bo benshi imibereho yabo itameze neza.
Amakuru yacu naharangiriye yakoze Serge Bisimwa ayobowe na Jacques Kawore yabateguriye. Mwakoze na mwebwe mwese mwayakurikiranye. Marisha Nini nabashikirije mbipfurije amahoro n'amahonda n'agahwane.